Iri ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira hano Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3. Mushobora kandi no kutwumva mukoresheje adresse yacu ya email, kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email, radioyacu@gmail.com, mukanadukurikira kuri Facebook kuri adresse radio yacu, ndetse no kuri site yacu ariyo y3radioyacu.com. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, ndabaramukije mwese, ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Ku masoko ashika 2024 832, Uburundi bufise 2499 yarakamye burundu.
Uwo ni ministri w'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije w'Uburundi, Deogide Rurema, mu kiganiro agiranye n'abanyamakuru ku ikama ry'amasoko y'amazi mu Burundi. Turavuga kandi no ku mashyirahamwe yigenga mu Burundi yibutse imyaka 10 ishize mugenzi wabo Ernest Manirumva yishwe n'abantu bataramenyekana, no ku kibazo cy'imitwe ya politiki ikomeje kunanirwa gushyira hamwe mu Burundi. Ntimujye kure, ni mukanya. Mu Burundi ibice bingana n'icumi ku ijana by'amasoko y'amazi abarorwa ku butaka bw'igihugu amaze gukama kubera ibiti biyanywa. Leta yafashe ingamba zo kurandura ibyo biti mu buryo bwihuse. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru uyu munsi kuwa kabiri i Bujumbura, umushikiranganji w'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije yavuze ko hamwe nta gikozwe ibintu bishobora kuyagara. Leta y'u Burundi yabujije abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika gukorera gutara no gutangaza amakuru. Hano muri studio ndi kumwe na mugenzi wacu Diane Nahazwe wabikurikiye, reka tubwire uko bimeze.
Ego Jeffrey, nkuko ubivuze ni mu kiganiro ubushikiranganji bwabwiranye n'amenyeshamakuru kuri uno wa kabiri, aho bwemeje ko muri rusangi ibice 10% by'amasoko y'amazi aharugwa ku gataka k'u Burundi amaze gukama, ayandi aharugwa mu bice 17.8 agashobora gukamwa umwanya wari wo gukama muri antunga umwanya wari wose atagikozwe. Deogide Rurema aramutswa ubwo bushikiranganje, agabisha ko atagikoze vuba bwango ibintu bishobora kwihangara kwa amazi yose Burundi bukoresha ava ku gataka kabwo. Reka tumwumvirize.
Kubamenyesha ko ku masoko ashika 2482, Uburundi bufise amasoko 2499 yarakamye burundu, ni kuvuga 10.1%. 4418 ariko arakama, ni kuvuga 17.8%. Nawe nyene atagikozwe vuba arashobora gukama burundu. Twomenya kandi ko uravye aho igihugu cacu giherereye, ko hamwe amasoko yacu y'amazi yokama ko atamazi ava mu bindi bihugu turonka kirese ayasohoka.
Umushikiranganji Deogide Rurema agabishije mu gihe mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kuvuga ikibazo cy'umuyagankuba udahagije gituruka ahanini ku igabanuka ry'amazi mu ngomero, kuko umuyagankuba uboneka muri ico gihugu ahanini ari uko ingomero zikwije amazi. Turacaye ko turarondera ubushikiranganji bujejwe amasoko ntanganguvu kugira ngo twumve ico bategekanya gukora mu gihe ayo mazi yokena, ariko ntiturashobora kuronka ko Manirakiza we aramutswa ubwo bushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu. Ico koze ikinyamakuru iwacu gikora mu Burundi mu nkuru cyasohoye uno munsi kigaha umutwe ugira ngo la régie des eaux au bord de la faillite, mu rurimi rw'igifaransa no kuvuga ngo régie des eaux ishobora guhomba. Cerekanye ko ico gisata kijeje gutanga amazi n'amatara mu Burundi cugarije n'ibiturire bishobora kugisenya. Iwacu ivuga ko hari amafaranga agera ku miliyari 13 z'amadolari y'abanyamerika régie des eaux itari kwirabona iyo yarengeye. Iwacu ikomeza ivuga ko umunama umushikiranganji ya yagiranye n'abakozi biwe igenekerezo rya 2019 ukwezi kwa gatatu yabwiye ko hari twasorobo twinshi nk'abakozi baje gutoza amafagitire y'amazi n'amatara mu mazu y'abantu kugatwe kabo ntigere ashika mu kigega cha Jidezo comme Manirakiza uyu munsi yababajije ati ndugure twa mugina ari nk'ahamwe Jidezo yohagarara yohagarika gutanga amatara n'amazi ivyogenda gute ndugaye twa mugina ivyo tubikesha iwacu inkuru turaza gukomeza twica ijya nino ariko Geoffrey Mutagoma imbere kugusubiza mikro no kongera koko bimwe mu byo bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije bwavuze ko bugiye gukora kugira ngo barabe ko ikibazo cy'amasoko y'amazi amaze gukama nari kwa rakama curanduranwa n'imizi ari uko burandura ibiti byose binwa amazi menshi bakongera bagahagarika ibiriko birategwa byose
Diane ninahazwi urakoze cyane kudukurikiranira ibyo nkuru komeza ubitukurikiranira ubwo turaza kubibona mu makuru yacu ataha turaguma mu Burundi nyine aho amashyirahamwe yigenga yibutse imyaka 10 ishize mugenzi wabo Ernest Manirumva yishwe n'abantu bataramenyekana yari cyegera cy'utwara ishyirahamwe rirwanya ruswa Olcom yishwe mu gihe yakoraga iperereza ku igurishwa rwihishwa ry'ibirwanisho bigenewe polisi ibiro bishinzwe iperereza muri Amerika FBI byerekanye ko mu bakekwa bwo bwicanyi harimo inzego za leta Pierre Claver niyo nkuru
Hari mu gatondo ku itariki 9 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'2009 aho ikiziga cha Ernest Manirumva catogwa mu rugi rwe kumutanga mu gisagara cha Bujumbura uwo yari cegera cyo twarishyirahamwe Olcom rirwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta yabonetse asanwa nizwe abanje gukubitwa ikintu mu mutwe yarafise n'amaraso menshi amatoza yakozwe n'igipolisi cy'u Burundi yerekanye ko ibiro bya Manirumva byabomowe amadosiye atari make akibwa no mu nzi we byabonetse ko hatwawe impapuro z'amadosiye atari make ni dosiye yavugishije benshi haba mu gihugu canke mu makungu haratangujwe mbere n'isake zaryo kurondera ukuri ku rupfu rwiwe yiswe kampanye Justice pour Ernest Manirumva igihe Ernest Manirumva yicwa ishami Olcom yari cegeye cyuritwara yatangaje ko uwo mugabo yari kwagira amatohoza ku byerekeye dosiye y'ibigwanisho byo byariko biragurwa mu mpisho bigenewe igipolisi cy'igihugu inyuma y'imyaka 10 amashami yigenga abona ko atakuri kuramenyekana ku rupfu rwa Manirumva abatari bake barafashwe barafungwa muri iyo dosiye ariko ayo mashyirahamwe abona ko abafatwa ari nk'urwitwazo kuko ababatumye badakomwa komwa Gabriel Rufyiri atwara Olcom
kugeza uno munsi ishiramo Olcom n'abagenzi n'abakunda ivyintwari bereye bose twarakoreye hamwe kugira ngo turabe ko tworonka ubutungane kuri Ernest Manirumva mugabo kugeza uno munsi twe tubona ko vyanse kuko n'urubanza twunguruje muri sentare ntahinyuzwa mu gisata ca gasambura manza rubanza twunguruje kuva mu 2013 kugeza none munsi ubwo rubanza ntiruracigwa rumaze guhamagagwa inshuro zitanu ariko nta kintu nakimwe kirigera gikogwa ikigira kabiri nuko twagiye kurondera iyo dosiye muri greffe ya sentare ntahinyuzwa mu gisaca yungururizo mu nyuma twahavuye turonka amakuru kuri iyo dosiye ngo abagiye barakurakuranwa mu nyuma batahavuye bayihana ahantu ubu rero twararondeye iyiri ntitubone iyiri twarayibuze
raporo y'amatohoza yakozwe n'igipolisi cya Amerika karuhariwe mu gukora amatohoza FBI yerekanye ko ubu bwicanyi bwategetswe na bamwe mu nzego za leta harimo intwazangabo mu gipolisi n'igisirikare iyo raporo mbere yarabadondaguye n'amazina ishami Olcom ritangazwa n'ingene ibiri muri iyo raporo yasabwe na leta bidashigwa mu ngiro kugira ngo abavugwamo bafatwe
rero tukaca tugira amakenga kuko tutabona y'ibyo bintu biriko biraja kubona dosiye nk'iyo yatumye n'amakunga agira amatohoza muri bukaca icegeranyo ca gipolisi ca Amerika ijyo jwa amatohoza muri bukicegeranyo c'umugwa gatatu ibyo bavuze twebwe rundi cyo gituma twanse kwemera na gatoya ibyavuye urubanza baciye nuno munsi rero turacyarindiriye ubutungane naho tubona ko bitoroshe twebwe mugabo ntizizokwigira duhagarika no munsi numwe barakoze ibintu byose ngo batuzibize mugari tuzofata ubiretse kuko Ernest yayikorera igihugu yakora iby'igihugu ntiyakora ibyiwe nico gituma twifuza ko tumenya abateguye gorufu imvo yatumye bamwica n'ababishize mu ngiro
n'amashirahamwe ni nani mpoza makungu harimo nka za Human Rights Watch n'izindi asaba amakungu gufasha kugira ngo abagirizwa ububicanyi bwo bita inzira karengane afatwe ayo mashirahamwe agereranya ububicanyi n'ubwakorewe Floribert Chebeya Bahizire umukongomani yaharaniye agateka kazi na muntu yishwe umwaka umwe gusa inyuma y'urupfu rwa Ernest Manirumva Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
Tajijwi rya Amerika yari yifuje kuvugana n'abashinzwe ubutabera mu Burundi ngo twumve aho iki kibazo cyaba kigeze ariko ntitwabashije kubabona turakomeza tugerageze. Reka noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho abacuruzi bo mu nkambi y'impunzi ya Lusenda bakoresha isoko rya Mungano riri muri Serengeti Segiteri nako ya Tanganyika urambabarira teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo binubira imisoro inyuranye basabwa hato na hato na serivisi zitandukanye zikorera muri iryo soko mugenzi wacu Vedaste Ngabo yakurikiranye iby'iyo nkuru nibyo tugezaho
Abo bacuruzi bo muri inkambi barimo isoko rya Mungano rizwi ku izina rya CPGL rirema buri wa gatatu na buri wa gatandatu ribahuza n'abaturage b'abakongomani batuye muri sekiteri ya Tanganyika bangayikishijwe n'ubwinshi bw'imisoro bicara basabwa muri iri soko Aisha Ke Chantal ni umucuruzi w'ibijumba muri iri soko rya Mungano
Tega turafite ikibazo cyane kuko iyo duteretse harige urangura nk'ibijumba bikeya ugasanga babuguzi babaye benshi Aba kubugura bagukubura hari gihe baza nk'inshuro zitatu umwe mbugura tukamuyore wundi mbugura tukamuye naga tuba twarangwe utuntu dukeya hakaza haza bamatiki haje bamatiki umwe araza tumubugura amajana 5 tukabyemera turaguhereza amahera haba mara umwanya kaza haza n'uwundi kandi ngo itike kandi twe tukabura iyo biriko birava niyo bijya ariko twe turabona ko tumyanyaswa cyane kubyo ashaka cyane twa twarangwe turabona ko menga twe baraduhohotera cyane kuko natwe arige tuba tuje kurondera utuntu twabana natwe bashobora kusanga na bya biharage ariko tugacye tubona baraduho hote wumutse gihu wari kunguka igihumbi gusanga ubuta majana bica majana tuzo dusaba yuko bo twereka kabisa umuvuguzi nyakuri tubugura ari umwe cyangwa akaba babiri ariko nzo turabona umwaza agenda uwundaza agenda uwundaza agenda turabona natwe komenga baraduha hata
Byangandora Christian ari mu bahagarariye abacuruzi bo mu nkambi muri iri soko rya Mungano asanga ikibazo nyamukuru kibabangamiye ari umusoro basabwa n'abashinzwe isuku ku kigo nderabuzima cya Rusenda ariko ntibawutangire fagitire
tubabazwa nuko na aho ba utange kugama ayo mafaranga umwaka ushobora kurinda uhere amafaranga utarayakwiza no gurupapuro n'ururongo asanga isoko yose kugeza ubu nta numwe afite ugurupapuro
tugurupapuro kwa muganga bo basaba n'urupapuro ugenda
n'urupapuro bavuga ko umuntu ategezwe kuba afite amagara meza afite ingwara zitandukira no kuvuga nk'igituntu n'izindi ingwara bamurabe none isoko yose kwa numwe afite ugurupapuro amafaranga gumatangwa ahantu atagenda nihe ko batavuga uti ayu mwaka uheze tuyateranye nayo uyu mwaka amatuguhuga urupapuro muga tusanga bavuga ngo umwaka warangiye ayo watanza heranye uriya mwaka kandi ubwo rupapuro utigeze unarukubitizisho bigasaba kucongera gutangura uwundi mwaka
iki kibazo cy'imisoro kigaragara muri isoko ya Mungano kigaragarira buri wese ucururiza muri isoko kuko usanga hari abacuruzi basabwa kwishura umusoro w'amafaranga abandi nabo bagasabwa kwishura ibifungugwa imboga ndetse n'amavuta y'amamesa nk'uko bitangazwa na Shimirimana Christian umucuruzi w'imboga muri iri soko
badukomesheje kabisa batuyogeje batumaze hari habaza bishuza amafaranga abandi bakaza bishuza ibyo kurya twere ntituzi yuko abo bishuza ibyo kurya kwa bimuga cyangwa yuko ari abo dufasha ariko bo bakatubwira ngo bijya muri leta ariko twebwe ubwacu turiko turasaba tumeneka twababwira yuko atabyo dufise bakaza kutuzanira igipolisi
efamila Lumwanga ashinzwe isuku ku kigo nderabuzima cya Rusenda yemeza yuko uyu musoro w'amafaranga 10,000 by'amakongomani basaba abacuruzi bacuruza ibiribwa uri mu rwego rwo kurinda ko hari abacuruzi bacuruza bafite indwara zandukira cy'igituntu n'uruheri yagize ati
yoyote mwenyana uzisha chakula ya kula anapasha kununua karte ya service hygiene na anaenda kupima kusandre sante tunaangalia magonjwa
yagize ati buri wese ugurisha ibiribwa akwiye kugira ikarita y'isuku hanyuma akajya ku kigo nderabuzima cya Rusenda kugira ngo turebe indwara zandukira pimwe tuzatumwemera kugurisha ibiribwa usibye umusoro aba bacuruzi binubira hari n'undi musoro abaturage bature mu secteur ya Tanganyika binubira aho umuturage wese ufite imyaka 16 kugeza ku myaka 60 asabwa gutanga umusoro w'amafaranga 3000 y'amakongomani ku mwaka usibye abakozi ba leta ndetse n'abanyeshuri uyu musoro utareba pedeste ngabo kubwijwe rya Amerika mu rusenda mu ntara kivu amajyepfo
radijwe rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda muje no kuri internet mudukurikire kuri Y3 radio yacu voa.com
banyanyi bijwe rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
mu kwezi gushize imitwe ya politiki ifite ibitekerezo bimwe yitandukanyije n'ishyaka rya UPRONA riri mu nzego za leta yari yatangaje ko yifatanyije kandi igiye no kwigira hamwe ukuntu abarwanashyaka bayo bo mu ishyaka rya UPRONA iragiye rya Rwagasore bose basubira hamwe hanyuma ariko siko byaje kugenda saho gusa kandi habaye ibyo kugerageza kwishyira hamwe kuko no mwishyaka za wanya Frodebu na Frodebu nyakuri iragi rya ndadaye niko byagenze ese ikintu cyaba gituma haba imbogamizi mu gihe cyose amashyaka cyangwa imitwe ya politiki ishaka gushyira hamwe n'iki mugenzi wacu Frederic Nkundikije mukanya amaze kuvugana na Zeno nimubona uyoboye ishyaka Parena
Frade muri rusangi ugutata kwatanguye amabiganiro vyarusha bitanguye barirukana mukasi ku nguvu mukasi bamuhoye ko nawe abagiriza yuko baba bariko bavugana n'ababona ko batari bakwiye kuvugana hanyuma biraduga no muri Frodebu ubwo kwankana ko mu migambwe ije ku butegetsi twarabonye ingona bayigaburira isani isigura urwango rwari ruhari nabo nyine ubwo rukaturanze ibyo twabona dushobora kuba twiyenda CNDD-FDD yahora iprona yuko ivugana yahora Frodebu yuko ivugana na iprona batari bakwiye ko bavugana icyo ahanini nicyo babahora ukaraba n'urwango rwari hagati ya CNDD FDD na FNL nago nyine rwari rwuye rwuvamo intambara ibyo byagiye birabandanya ariko ahanini ugasanga iyaba iyo migambwe abayitunganya bayirara ingene ikora leta itarimwo ibyo ntibyobaye niko twibaza kandi mu biganiro twari twaroyemo yarusha bari baduhanuye yuko imigambwe itosubira kujya mu bo leta injera ko hoba igisata kigejwe ku kigenga kiraba ingene imigambwe ikora iyandika ifasha muri ibi mugabo leta ikavamo rero iyo leta irimwo ibyo birasika
ariko turaziga mushya ntahe zeno nimubona turaze ibyashitse nko mu misi heze hagati ya imirwi ya iprona itavuga rumwe na leta yo itari mu nzego za leta y'u Burundi aho novuga nk'umurwi wari urongowe na Professeur Ngayimpenda n'umurwi wari urongowe na Professeur Nditije bari basohoye n'itangazo bavuga ko bagiye hamwe iyo migambwe yose ifite ibyiyumviro bimwe bya politiki ariko amatwi yadusumira uko kumvikana uko gusubiza hamwe ntikwabaye na gatoya ibyo byo mu biha isiguro
sinibaza ko ibyiyumviro bya politiki ari byo biri imbere gusumba ibindi kuko ibyiyumviro bya politiki bahana urutoki kurya ari akorana na leta mugabo udakorana na leta abadakorana na leta nabo kugira ngo bashwane bigaca bitumbikana
ariko nimuko muratubwira ko aho kuvyerekeye ngai impendana nditije leta ibifisemo uruhara
sinoni cyo bupfa kandi nabo nyine baravyanditse ko atacu bapfa none icyo kintu kibateranije kibaye igiki iga ndiga sindi muri bo ndiko ndibaza icyo kibateranije kibaye igiki ikindi tobifise mu ruhare
hari na makuru avuga ko muri iki gihe hari abantu benshi imiryango myinshi eka imirwi myinshi ishaka kwishyira hamwe ko yoba yitegurira nk'amatora yo mu 2020 uko namwe niko muyibona
birashoboka kuko mu bisanzwe turavye amategeko ingene yagiye aragenda n'ingene abatavuga rumwe na leta bari bagwanije amategeko mugabo bamwe bakaja mu matora abandi bagasiba nkibaza ibyibwirizwa shingiro nibaza ko bagiye mu buryo bwo kwitegurira amatora
mwavuze n'ikibazo gihambaye cyane rwose cy'urwanko rwibonekeje mu mirwi igihe nko mu mugambi w'ipona eka wacikamwo imice myinshi icyo kibazo cy'urwanko hagati y'abasangiye ibyiyumviro bya politike mu kivuga ku
nibaza ko ibyiyumviro bya politike bitarimwo rwose harimwo inyungu gusumba ibyiyumviro bya politike kuko ari ibyiyumviro bya politike umuntu abagira ati abatuma urutoki uyundi ati ibi iye size ariko arakora ariko uravye ingene bakuranwa mu nzego dufate iprona nk'iyigira iva mu nzego n'umunsi umwe kuva muri 1993 none umva ibyo byiyumviro bya politiki ko hamwe hariho abari inyuma n'abari imbere n'ibihe wewe wibaza
nagira imbere y'uko duha ijambo abanyonyi radio ijwi ry'amerika mutubwire mwebwe ibanga ryanyu mu mugambwe pare na byagenze gute uyu mugambwe wagumye uri hamwe tuzi ko iyindi migambwe yose mu Burundi yagira cyane
nta buhinga burimwo ni tubona byo byayigumye iki gushikubu nta kandi ntitwovuga ngo tari cyo dusumbije abandi oya turi nk'abandi mugabo ibihe bya politiki uraraba ukagira uti none by'ukuri umwe ariko ateza imbere iki agariye ubundi yaba ari ibyiyumviro bya politiki baba babyumvikana ati enda gufatire mu ngata we babira kunaniye ehenje ndagufashe baba babyumvikana muri batabyumvikanye ibyiyumviro bya politiki biba bitarimo
tubibutse inshuti muri seka muriko murabandanya kumviriza iradiyo hijwi ry'amerika turi kumwe na Egide mwiriwe neza muri he
ndi Bujumbura
ya kandi kazina ninde
niyo ngabo
murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane ku twigoro turiko turakorwa n'imigambwe ikacaho imirwi yatandukanye ariko iko iragaza kwishyira hamwe ariko tukabona ko twigoro kenshi turiko turaba ifagusa duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
mbona si ikibazo hanini n'intoze n'intererano
yego
kunyifato y'intoze y'abanyepolitiki no muntoze mu gihugu cyacu hanini biva kuko aje mu migambwe adafise navuga ikintu bita bizo bakurikira imigabo n'imigambi y'imigambi kuko bagenda bagiye kurondera amaroho amwe ikunda kubona bakunda gucanamwo bashinga intuzeye mashami nk'umuntu uzeye mu gihe imirije amatora kuko abona atashobora kuzoja imbere mu ntuzeye mu mugambi agaca ada gushinga intuzeye ishami ryiwe rishasha tavuga yuko ataba agomba atabakurikiza akarangamutima k'intuzeye k'umugambi ahubwo bariho abagiye akurikira intuzeye inyungu ziwe mu gihe abonye rero zitagiye imbere aje mu kusambura akaja mu ntuze akaja mu wundi kuko nibyumvikana nko mu gihugu cyacu kingana uku usanga ari imigambi yenga 43 nk'iyiwanyu muri muri Amerika ari igizwe n'imiliyoni nyinshi asanga ari intuze imigambi ibiri
mu bushinantahe zino nimubona icyimbo cya Jide n'icyimbo ramwe mwashikirije yaravuze ivyerekeye amaronko eka imigambi televiziyo mukaba namwe mwavuze ivyerekeye inyungu nagira mugire cyo muvuze kuvuga ashikirije muyibona gute
mu by'ukuri abo ndi yihenze cyane na gatonya kwanza kuko iyo aba ari ibyiyumviro bya politiki baba bishyira ku murongo hanyuma bati twubishyira gute twubiteza imbere gute ari uvuye ari uroye imbere ari usigaye inyuma bakavuga rumwe ariko amariho abari ndani abari nyuma bati ya aye ndakiri muri twebwe mugabo batamuha kagira mu mugambi bica byumvikana ko atari inyungu za atari politiki ari inyungu z'umuntu cyane niko mu byo bibona tushobora kwiyenda turiko tuvugira ibiri mu migambi yindi atari iwacu aba batubajije n'ikibazo kigoye cyane
ariko murabibona muri hweza eka murazi murakurikirana politiki yo hafi mu Burundi murabona ibiko byaba
yego ndaguye nka Karoliti
yego
dewe uraze mu matora y'ibihumbi bibiri na gatanu Frodebu bayihora kuri kumwe na Itron dufashe nka FNDD n'aba FNL nyine babahora ko bari kumwe na Itron mugabo ntibabahora ko ibiryo batakoze ari bibiri babahora ko bavugana n'abanaka mu Kifaransa twavuga de collabo ni muri iki gihugu udakoranye n'uyu ukorana nande kuko turavye kaize ku Burundi ikibazo cy'amoko kiracari amwe arahora uwundi ngo akorana nuri na buriya bwo kunda akorana na buriya bwo ari cyo gituma twe twagira tuti mbega inyungu z'ubwoko baturira inyishu gute turetse inyungu z'abantu aho oye twokwicara tukabivugana tuti inyungu z'ubwoko zomera gutya cyange ntazihari cyange zirahari mugabo twoziturira inyishu gutya aye twese turi hamwe imbere y'uko tusubira mu migambwe n'ibindi aho nibaza ko amatati yugabanuka mugabo uko tuguma tugisubiza inyuma niko biguma biyangara ukayoberwa muri politiki mu Burundi iri kwirakogwa niye kuko nta n'umwe ndumva ariko aravuga ati jyewe mpangana n'ubukene cyangwa mpangana n'indwara uya hangana na naka kuko nkanaka ukamenya niwe ngorane y'igihugu ariko mu migambwe mu bisanzwe ihangana n'ibihanze igihugu ntihangana n'abantu
icyo kibazo cy'ubwoko ntibari bagitoreye umuti mu masezerano ya Arusha
ntacyo batoreye umuti baravyiyumviriye nticyaheze kuko iyo gihera bari kuvuga bati aha ubwoko buserukirwa none n'ukuvuga iki buserukirwa bigenzi gute kugira bureme icyemeza ko buserukiye cyoba ari iki aha naho habaye ikirize yubamera gute aha naho twohareka umuntu akisanzura cyangwa nitwo kwisanzura uri kuraze ubu uye nk'ubu uba ariko barirukana ama ONG ngo ibibazo by'ubwoko ntiyabitoreye inyishu batavuze bati barenganire cyangwa bariko bakora nabi bumva icyo kibazo kiba kirahera
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Samuela miriwe neza
miriwe nibaze kumutwumva neza
ubu ni byiza
ndamusize umutumire hama namwe nkabaramutse
yego miriwe neza muri hehe
ndi Bujumbura mu Burundi
yego akandi kazi na ninde
Kwizerimana Samuel
Kwizerimana duga ku ijambo kibazo cy'imbiro
mbere y'uko ndabanza gutanga imirerano imbere y'uko mbaze umutumire
yego
avuganye abanyepolitike niba barabanza batahure y'uko imbere yo kwitwa umunyepolitike cyangwa yo kugira ibyumviro bitandukanye n'ibyumviro y'uko afite ikintu bose twese duhurira ko baba abanyepolitike n'abandi bose bakora ibintu ubundi buntu bitandukanye twese tukabarundi tukakimenya tukabarundi ko ari umutambwe wa mbere bavuga twese tukubuta ko umutambwe wa mbere dufite ari urundi tukabarundi icyo nibamara kukimenya nibaza ubwo budumbi igihumbi buri mu migambwe uzawumva perezida yakuwe n'icegera ciwe icegera kika perezida mukaca sesa biro diregitwari kwishije ibintu bizogirana ivyo bintu bizomuhera
murakoze Samuela reka mushenahe Zeno nimubona mu gihe cyo muvuze kuri ivyo bibazo bibiri ashikirije ikaba no kuciyumvira ashikirije avuga ati ivyo izo ngorane zose nizohaba mu gihe abanyamigambwe boba bashira Uburundi imbere n'abarundi
rewe ku bwanje kandi ni ku bw'umugambwe n'imbogora Burundi parena kugira ngo indyane zihere mu migambwe hariho amategeko atuma ateranya abanyamigambwe yaba hatari liste bloke abanyamigambwe baba bashyira hamwe babumvikana umwe wese akaja kwitoza yakoze ntagire ntitwaze umugambwe gusa ataco yakoze aho oye ayo mategeko yotatura abantu umuntu akajya gutorwa ku gatwe ciwe iwe yitoje mu mugambwe ashobora kuba akajya gutorwa ku gatwe ciwe n'abanyagihugu bakazomubaza icyo yakoze igihe asubiye kujya kwiyamamaza ubugira kabiri aho indyane zogabanuka cyane n'inyungu z'ababateranya ntizosubira kuboneka ko niyo rongo afatira nico gica gitanga inyishu cyagize ati bo kwiyumvamwa kwa barundi aho oye umwe wese yocamenya ikigezo bigiye guhangana gusumba ibindi ibyo nazo ibibazo baba bahangana biba biraba Burundi ibiba biraba inyungu ziwe kugakwitiwe nibaza ko aho noba ndamwishuye
cyo cyimuteza amatwi radijwi rya Amerika tubashimira kudukurikirana naho mukanya.